mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nininahazwe. Mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu bapfasoni babeshejeho n'urudandazwa rwo kwambuka imipaka bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera kugira aho banabafata ku nguvu.
Ibidandazwa barabitunyaga kenshi abari abapolisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ata burenganzira dufite bwo kubi jabuta.
Numukenyezi muri zone Kinama mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi akora urucuruzwa ndengambibe hagati y'Uburundi n'ibihugu bibanyi nka Republika Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cy'u Rwanda naho abarimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama bagiriza inganda ko zibashira mu gihombo giterwa no kubagurira umwimbu wabo ku giciro kiri hasi cyane. Turabigaruka ko naho ku mugabane wa Afrika muri rusangi havugwa amatora muri Benin na Chad. Ni doni dano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasi mube hagufi ya maradio yanyu. Amakuru tubafitiye tuyahere ku vy'amatora yo muri Chad na rinche ku masonga h'abanyagihugu muri ico gihugu bazindukiye amatora y'umukuru w'igihugu Marechal Idriss Déby amaze imyaka 30 ku butegetsi ariko ayarondera mu manda ya gatandatu. Mu rugutunganya amatora muri Chad mu bitigiri vyayo werekana ko abiyandikishije gutora bagera ku miliyoni 7,300,000 ku murwa mukuru Njamena. Abenshi yamara naho biruko ntibayahurumbiye, bavuga ko bahangayikishijwe ahanini n'ubukene kubura amazi n'umuyaga nkuba. Basigura ko President Idriss Déby atashoboye gukemura muri no myaka yose amaze ku butegetsi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko ubutegetsi bwaburijemo imyerekano yari maze iminsi itegurwa n'abatavuga rumwe nabwo, bukavuga ko ari mu ntumbero yo kurindikiza cha virus ya corona. President Idriss Déby mu kwiyamamaza kwe yavuze ko umugambi nyamukuru afitiye abanyecad ari ugukomeza amahoro n'umutekano. Abagize urunani rw'abatavuga rumwe na leta bari mu migambwe 15 tuributsa ko bari bavuze ko bazoja hamwe bagatanga umukandida umwe ahigana na Déby, ariko biza kubapfana ari uko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuze ko badakwije ibisabwa vyo kwitoza. Ibizova amatora ya Chad kuri no wa Mungu bizomenyekana igenekerezo rya 25 uku kwezi kwa kane. Tukivuga ku matora ku mugabane wa Afrika muri Benin kuri no wa Mungu naho nyene bazindukiye matora y'umukuru w'igihugu. Na matora yabanjirijwe n'imvururu zahitanye bataratangazwa igitigiri badashigikiye ko President Patrice Talon yitoreza ikiringo cha kabiri. Abatavuga rumwe na leta bakaba bamaze kuvuga ko ibizova muri ano matora batazovyizera. Abenshi muri abo babarizwa mu buhungiro. Patrice Talon imyaka 32 ari ku butegetsi kuva mu 2016 ahanganye n'abakandida babiri, wa mbere ni Alassane Nasumanu, wa kabiri akaba Corentin Kuhu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu bakenyezi bakora urucuruzwa rwo kwambuka imipaka bagiriza bamwe mu bapolisi ko babahohotera kugera aho banabafata ku nguvu kandi ko batoroherezwa na gato mu bijanywe n'akazi kabo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko iki kibazo kiri kucunyurwa n'ikiza cha COVID-19, bagasaba ko bohabwa uburenganzira bwo kujabuka imipaka bagatuma barungika imigwi mito mito. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ibidandazwa barabitunyaga kenshi abari abapolisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ata burenganzira dufite bwo kubi jabuta.
Uno mukenyezi wo ni zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru butunze Bujumbura ari mu bakora ucuruzwa ndengambibe hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi cyane cyane Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama yahuje abacuruza bagenzi we bahurikiye mu Niko Bake hamwe n'Higo Bergejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, yavuze ibibazo bahura navyo iyo bambutse ibicuruzwa.
Ingorane za mbere zidushikira nk'uko iyo ibidandaza tubishikanye ku mpaka bakabitwaka. Sinzi ko tuba tutavuga ibyangombwa ko byose twatubifite ngaho mugabo ikintu nabonye kitugora nuko ibidandazwa barabitunyaga kensha baraba polisi bajya bari hajya ku mipaka babitunyaga batubwira yuko batwemeza ko ataburenganzira dufise bwo kubi jabutsa cyo bari byo no vuga yuko umuntu ashobora gushaka no kwigwanirira kugibidandazwa byo abayazanye kugurisha agashaka gushira mu nguvu zyo mu gasaga bavuga haragiyemo nko gushaka kukubitwa cyane kubikwaka ku nguvu ugasanga n'ubuzima urababaye cyangwa utashe wakomeretse kuko urabona iyo uzanye ibidandazwa ngo ubitange babikugurire nawe urabe akarusho bikuramo ari karasiyo k'abana ukabona warabikwatse uragerageza kwigwana mugarumva umukenyezi n'umupolisi ingufu ntizingana.
Izi ntambamye umuvugizi wa Robert Staninge ndakumana avuga ko zimaze kwimonogoza kugeza aho abana bakenyezi bafatwa ku nguvu.
Gufatwa ku nguvu ni kimwe mu mabi ahanitse abakenyezi bahura nacyo mu gihe bariko baraca mashamba abakenyezi bonyene nibo bivugira mu biganiro mwe nibati jewe na kubera nariko ndaca mwishamba kugira nzotororokere mwibarabara ati baranyambo ibidandazwa byanje byose abagizi banabi ati hanyuma mfashwe nabandi bagizi banabi ico nigomboza nico bare bansabye. Urumva ni abakenyezi bonyene batanga novuga nti batanga ubuhamya batanga igishinga ntahe bavuga amabi bahura nayo ugufatwa ku nguvu murabizi neza yuko namabi yo kugwego go hejuru arengeye n'ukwambugwa utwa wa office abakenyezi muravyumva baratabaza basaba inzego zitandukanye uko twobafasha kugira ngo baje mu ndira nziza yo gukora urudandazwa ari naco gituma rero ikigobe cyahagurutse cyumvisa ko kamo kugira ngo gifashe abo bakenyezi gutaho ineza yo kuriha amakori n'amatagisi bamenye amategeko kugira abakora urudandazwa rwiza rubateze imbere gongera ruteze imbere igihugu.
Umukuru wa Kobake Juma na igihugu asigura ko ibintu vyonyutse muri no minsi y'ikiza cha COVID-19 asaba ikigobe kwifata mu jisho kikemerera imigwi mito mito ijabuka kurangura mu buryo buzwi kugira ngo imirimo ntihagarare na cyane cyane ku bagore
mu kiza cha COVID-19 cha corona abanyagihugu benshi abacane cyane umugwi w'abakenyezi bobo bakunda gukora urudandazwa mbuzambive hajya muri Kongo ejo dusaba ube iduhe delegation urubanza rutangwa nuko yorekura iyo nzira naho hari COVID dusabye uberko yorekura iyo nzira tukagira meme ini delegation de transit aho kugenda abo badamu bose mwabonye tugafuma turungi kababiri na kumva
mukurindira ko bija mu ngiro ngenda kumana avugira ikigo cy'igihugu kijejwe imisoro hari kimunezera kurusha kubona abadandaza bifuza gukora badaciye mu gifuri agahamagarira abacinyegeza kubiheba.
Ubu rero urugamba ruhari ihangiro ry'igigobe nijyo gufasha abo bose bariko barakora batisunze amategeko kugira baze bafashe ikigobere kugira kigira ibiharuro nyavyo. Ubu turemeza neza yuko ibiharuro dufise bishobora kuba bifise udutosi raba hajya muri karti wawe ubaze ibutike ifite nifi ubaze umudandaza ariko arakora afite nifi aho mwibarabara murabona abantu bagenda baratembereza utuntu ikibazo kigobere kibaza mbe bajya abantu bose barafise baratanga fagitire barafise nifi. Nifi rero ni ya nimero ndanga mutanga kore by'ukuri wewe nyene urashobora kuca wihinyishu uciye ngaha nko ku kilometero ukaraba amabutika hari ububari buhari abantu bariko barakora imirimo y'ubudandaji abo bantu bose batahure ko imbere yuko leta dofata ingingo yo kubafatira ingingo kugira abantu bose baje mu bibanza bizwi by'ukuri abantu bose babe bizanye kandi batahuye neza yuko urudandazwa igihugu cy'u Burundi kigomba ari urudandazwa kubahirije amategeko no kuvuga abadandaza bari mu kibanza kizwi bariha bafise nimero ndanga mutanga kori nif hanyuma bakariha amakori n'amatagisi
hisunzu biharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanye biharuro istebu mu Burundi gisata citiriwe imirimo y'ubutunzi itanditswe mu mategeko secteur informel mu Gifaransa harimo urucuruzwa ndenga mbibe yinjiza ku mwaka ku mwaka amafaranga angana n'ibice 77% mu gihe tuzigitanga tungana n'ibice 90%. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Urikaneza, urakenuye tuve mu Burundi tuja mu Rwanda havugwa abarimye w'umuceri bo mu kiyaya cha Bugarama batunga gatoki inganda ko zibashira mu gihombo giterwa no kubagurira umwembu wabo ku giciro kiri hasi cyane. Mugenzi wacu Temisocle Mutijima yabagendeye bamubwira uko kibazo cifashe.
Ni kuri rimwe mu mabuga y'ubwanikiro bw'umuceri yaha mu kibaya cya Bugarama, abahinzi baranura umusaruro basiganwa n'imvura itangiye kugwa. Bitewe n'ubutoya bw'inzu yafatwa nk'ubuhunikiro cyangwa se stock mu ndimi z'amahanga, imifuka y'umuceri bamwe barayitwikirira aho hanze ku ibuga.
Noneho bigeze hano rero bahita babona bibaye ibyabo ariko ntibamenya aho byavuye. Umuhinzi rero ntibareka kumucinyiza.
Ubusanzwe igihe cy'isarura ni igihe cy'ibyishimo kuri buri muhinzi, nyamara kuri aba bo ibintu siko biri. Ibyo bigaterwa n'igiciro kitabanyuze, bavuga ko inganda zitunganya umuceri zirimo gutwariraho umusaruro wabo.
Twebwe turahinga tugahingisha ku mahera menshi, broke tukayisaruza ku bihumbi icumi, tukayihingisha ku bihumbi icumi, barangiza twakora imibare tugasanga amahera twatanze n'ayatavamo.
Igiciro bagena pe ni gikeya ukurikije ingufu ikiro cy'umuceri gitwara kuva umuntu agitangira gukurikirana igihingwa cy'umuceri. Gukurikirana igihingwa cy'umuceri mu mezi atandatu arindwi bitwara ingufu nyinshi, byibuze amafaranga 400 niyo yakabaye yasanashimisha umuhinzi. Nabwo iterambere ry'umuhinzi byo byanagorana.
Kimwe mu byaba bahinzi bavuga ko bituma bakomeza gusigara inyuma mu iterambere ni ukuba igiciro cy'umusaruro wabo aho kuzamuka ahubwo gisubira inyuma uko imyaka ishira.
Ushize bari baduhaye 3-5 basi turavuga ibyo aribyo byose byapfa kugerageza, ariko ikibazo dufite rero n'umubaro dufite ni uko bashaka kugira gute nayo kuyagabanya, kandi kuyagabanya kwacu ni ukudukinagaza umuntu akaza afata abanyamenere bari umwana cyangwa ngo abone na mitiwere yo gutanga.
Ubu ngubu ikibazo dufite nk'abahinzi b'umuceri, dufite amakuru yuko ibiciro barimo batumanura hasi, inganda zishyize hamwe ziri kuduhamagara 320 ariko abahinzi ntabwo turi kuyishimira.
Urabona kwasubiye inyuma si uko twayitumize pe, mbere tukigurisha umufuka 340,445 kwarafashe ku mufuka upanze gutya nk'uko ngo tuba twateretse, ariko ntayo tukibona.
Abo baratunga agatoki amabwiriza asa n'aho ari isoko inganda zigera kurenye zaho mu kibaya cya Bugarama kuba nyirabayazana w'uko guhendwa ku musaruro, bagasaba ko isoko ryafungurirwa n'iza handi.
Bagerageza kushaka uburyo igiciro cy'umuceri bagishyira hasi, noneho bagatinza n'igenwa ry'igiciro mu rwego rwo gushaka ko tusigara tubinginga ati nyabune dushonje amafaranga igiciro mutuguriraho cyose turacyemera.
Kubera iki? Umuceri ushobora kuva muri Pakistan cyangwa kuva Tanzania ukaza mu Rwanda, niye mpamvu umuceri udashobora kuva hano ugende ibutare ugende Kigali mu gihe hari uruganda? Niba twemerere ahantu hari uruganda rwemewe mu Rwanda narwo ruguru umuceri mu kikiwa cya Bugarama, isoko rifungurwe kuri bose.
Kumva twebwe baturekura koperative yacu ikadushakira abashoramari bahandi bakaza bakatugurira imiceri.
Icyakora inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirahakana iryo kandamizwa abahinzi b'umuceri wo mu Bugarama bavuga ko bakorerwa n'inganda. Bwana Kayumba Efraim uyobora ako karere avuga ko mu kugena ibiciro bagurirwaho umusaruro nabo ubwabo baba bahagarariwe.
Iyo bishyirwaho abahagarariye abahinzi ndetse n'inganda ziwugura bikorwa bose bahari. Ministeri ishyiraho igiciro, hari variable cyangwa hari ibintu byinshi rebaho. Ireba uko inyongeramusaruro zaguzwe, igakiraho igiciro cy'umukozi mu guhinga, ku buryo bareba bakavuga bati dukurikije icyo umuhinzi atanga kugira ngo abone umusaruro cyangwa se ikiro kimwe cy'umuceri kingana gutya, bagaheraho bashyiraho inyungu, noneho bakagena igiciro gikwiye kuba kigurwa ku muceri udatonoye.
Ariko aba bahinzi bakagaragaza ko ijwi ry'ababahagarariye bisa nk'aho nta gaciro rigira.
Baraduhagararira bakagerageza no gushaka uburyo umuhinzi yabona ko gaciro, ako sinza ahantu bipira ingufu zabo zisa naho zitumvikana bwa cyane, ako buryo umucuruzi mbona bafite izindi ngufu tutamenya.
Ntabwo byadushobokeye kuvugana n'ubuyobozi bwa Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda kubirebana n'ikibazo cy'aba bahinzi. Gusa amakuru twamenye nayo uko igiciro iyo Ministeri yagennye inganda zitagomba kujya munsi ku muceri udatonoye muri iki gihembwe cy'ihinga ari amafaranga 295 y'u Rwanda ku kiro. Abahinzi bakagaragaza ko ayo mafaranga ari make cyane ku buryo uretse no kuba adahuye n'ibyo baba batanze bigiye no mu birebana n'ibiciro ku masoko, umuhinzi w'umuceri asabwa nibura kuba yagurishije ibiro biri hagati ya 3-4 kugira ngo abashe kwigondera ikiro kimwe cy'umuceri utonoye ubukiri hagati y'amafaranga 800-1,200 y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima nawe we urakenuye. Amakuru yacu duce tubabandaniriza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa imiryango igera kuri 33 iri mu ikambi ya Murongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo, ivuga ko imaze amezi arenga 2 itaronka ibiribwa kubera ko batari ku rutonde rukorwa n'ishami rya ONIGUITA ku biribwa PAM. Kuri mikro y'umenyesha makuru yacu Vedaste Ngabo yabagendeye barasigura uko ikibazo cifashe.
Kuva mu kwezi kw'12 abandi bapokera barapokeye amahera y'amezi 4 twege nabaye mu bantu batasumye. Twari imiryango 12 twahuye n'icyo kibazo, ntibyakunda ko dusuma. Baratwandika batwemerera yuko bazotuzanira ifungurwa, bazotuzanira ifu. Twarategereye amaso yaheze mu nzira. Muri kuno kwezi baheruka gusuma, muri kuno kwezi kwa kabiri. Kwa gatatu barasumye amahera y'amezi 2 n'ubundi twarabuze, none twege turashonje. dusaba yuko nukuri bagira ingufu batwumvira ihuruma nashwe baturoze ibyo tujya twe ntacyo dufise tujya hajewe mfise umuryango w'abantindwe ngaburira none kayemwe jewe naherewe jecho nasaba nasaba yuko otuzanira utwo dufungurwa nashwe tukaraba yuko twobaho nk'abandi ego bigeretse ko murabona ko n'uruzuba rwabaye gwinshi utwo twateye twose twarumwe n'ukuri batwumvira ikigwengwe batuzanira njya turashonje rwose turashonje
mu mupokezi mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri baradupokeje amapokero ya mezi ane sinaronse agakarata kanje napokererako bambwiye ngo kajemo umusaraba nibyo by'imisaraba sinzi n'ibyo ari byo aho baranyandika ngo mubazoronke indya izo ndya twararindiriye twarabuze nk'ubu baheruka gupokera umupokero ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri jewe nagize ndabe muri lisite ndabura njya ku mamashini bambwira ngo ya baranyandika kw'iyi saha kuva mu kwezi kw'icenda gushika iyi saha je simbona ingene nzobaho utwo twagize turarima kugira umuntu ashobore kwibesha izuba naryo ryaraje rirahohosha none twebwe mutatugarukiye mubona tuza kubaho gute no kuraba rero muduserukire aho hose bishoboka kugira ngo twebwe turiko twibura ku ntonde dushobore na twebwe gufungura nk'abandi barefije kuko abandi barefije bariko bararonka imfashanyo zifungurwa twebwe ntituronke
abandi barapokeye aya mahera y'amezi abiri twebwe jewe sinarose ariko kuba ntarose sinzi icyo byavuye ko rusasuma narayikoze abana bose twariko ariko n'ubu je sindigera ndonke izina muri lisite mu mashini hose barandonda bakambara none jewe ngiye kubaho gute ngitaye umunani none abo bana bose ngiye kubatunga gute simbona ukuntu ngiye kubabeshaho n'utwo nari narimye hirya no hirya ngaha mu gikongomani izuba ryarakubise riramara none jewe ngiye kubaho gute si bimwe byo guhora bahora biyumva ati umurongwe hoho barafise ikigori umurongwe barafise ibiharage barimye oya ubuho izuba ryarakubise riramara nta kintu na kimwe dufise aha n'inzara gusa abana ariko bararira isombe gusa inzara mu nda yonyine n'ukuri jewe nk'ubu ndahangayitse cyane muri abo bana umunani sinumva simbona ukuntu ngiye kubaho n'ukuri
twebwe ngaha turafise ingorane muri murongwe mu bantu bakimbize nka jewe ndi mu muryango w'abantu umunani uyu muryango w'abantu umunani kugeza n'ubu abandi barapokeje sinapokeye turi kumwe n'abandi nyine turi abantu 33 ni ukuvuga rero uyu muryango jewe ndimwo twebwe turateshetse cyane rwose bitumwe n'uko tutapokeye abagize resansuma baraturabye mu masini je nka jewe barambura mu masini kandi narasansumwe naraciye kuri resansuma sinumva rero ukuntu jewe nokwiburamwo kandi abandi bakaronka hanyuma kugeza n'ubu mpaye ndicwa n'injara ibyo bintu birambabaje cyane rwose ubu ndiko ndahangayika n'abana tukaburiyo tujya niyo tuva turiko turaraba n'izo nirwa hasi hejuru kugira ndabe ingena nobaho turasubira kurya nk'isombe iminsi ingahe twikirikije kubera iyo resansuma yabaye kw'amapokezi ataduhaye twasaba rero yuko icyo cyiyumvira n'ukuri jemaye ndagisaba banyaruke ukuntu botugirira inguvu iyo nk'iryo fomu bakagiduhereza natwe tugasoma mu bandi sinumva rero ukuntu twebwe twosaba yuko nobona yuko kugira abandi basume abandi bakabura nka jendi narabuze na n'ubu ndiko ndimvira ngena ndobesaho bana na n'ubu sinzi muri ayo mapogizi yimirije ko ndoronka n'uko ntaroronka
jewe ndumumama arongoye abandi muri site ya murongwe ku kibazo cyerekeye abantu batarose rasiyo muri site ya murongwe nukuri n'ikibazo giteye ubwoba abantu barahangayitse cyane batasumye na cyane cyane murazi ko izuba ryase rigaturira ibiterwa bateye nukuri n'ibintu biteye ubwoba abantu barahangayitse cyane bararushe ku bantu bajejwe abantu mu ikambi nk'abarongoye ikambi gestionnaire w'ikambi twaragerageje kumuha raporo y'ukuntu abantu batasumye tubagije tuba turavugira abanyagihugu batubwira yuko burindira ariko mbona abantu bagira bafe n'inzara twarindiriye ni ukuri twarushe
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ikibazo cikumira rifatiye kwibara ry'urukoba ni kibazo kimaze igihe cibonekeza ku isi. Ico kibazo gikunda kubangamira abadafise urukoba rwera na cane cane abafise urukoba rwirabura mu bice bitandukanye vyo ku isi. Akarorero abiraburiye muri bino bihe mu nkino muri rusangi na cane cane mu mpira w'amaguru mu bice bitandukanye vyo ku isi bavuga ko bacafuzwa mbagatukwa bakitwa amazina yose abaho yuko batyoza no kubaca intege. Abakinyi batari bake babirabure bakina mu mashampiyonat y'umupira w'amaguru cane cane mu karere ka Buraya akatari gake basaba inzego zijeje umupira w'amaguru ama societe y'imihora ya internet hamwe n'abategetsi b'amareta guhagurukira iki kibazo. Umugenzi wacu Fidel Niyongabo arabigaruka ko n'abatumire biwe barimwo Todor Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye mu mukino mu gihugu c'u Burundi hamwe na Ephrem Kayiranga umenyesha makuru w'inkino ari mu Rwanda. Fidel Niyongabo arayaga kandi na Kennedy Munyankindi amenyesha makuru mu vy'inkino mu gihugu ca Sweden ni nawe atangura ahabwa ijambo.
Loratize muri sport rero igenzi komera cyane kubera yuko atangamba les mesures zikomeye abantu babategetsi bagenda bafata bari muri sport nta bintu bikomeye cyane bafata z'ibihano by'abo bantu bagiriye ibyo bintu ko dutfatwa n'abantu ba Kenya cyane babikora bagenda mu mastade bakabikora bagenda ku marezo sosiyo bakabikora. Nibaza yuko atamezure zikomeye cyane ingamba zikomeye bafata kugira bahane ababikora nico tuma ico kintu kigenda gikura. Murakoze.
Ngo uvuze nta bafata izo ngamba uvuga bande ni bande uri kudoma kuri Toki?
Doma kuri Toki abantu bajejwe sport muri rusange je surtout tufashe nk'umu mupira w'amaguru mfata ama federation y'umuzamakungu w'umupira w'amaguru FIFA nkafata n'ama association yose n'ama federation kuko niyo agomba gufata ama mesure yo guhana abo bantu bagenda ku marezo sosiyo bakarunka ama Twitter batukabakinyi nizo bimaze iminsi cyane ubu ngubu n'abafana b'amayikipe azasigaye batukabakinyi babo kubera gusa batasangira ukoba. Ibyo rero hari ukuntu nibaza yuko bubahana ku buryo byo tuma n'abandi babihagarika babifite n'ibyo bitekerezo byo gukomeza.
Uretse izo nzego z'umupira w'amaguru uvuze naho kuberekeye bene ayo masosiyete iyo mihora ya internet n'amareta ubona uruhara rwaba ari nkuruhe?
Uruhara runiya n'ugwabo kubera ari ukuntu bashobora gufata nk'ingingo zo guhagarika abantu bakaba bugarira nk'amakonto yabo yo kuri iyo mihora. Twarabibonye nko mu gihe haba nk'amatora muri Amerika twarabonye yuko bigeze kugara Twitter wari umukandida yitoza kuba umukuru w'igihugu. Ibyo bintu birashoboka cyane ko barashobora kubikora hanyuma bigatuma bigabanya kandi birekana gusakuza n'abakinnyi bakagira amahoro bagatsina ikintu bakunda kuko nta kindi babahora atari urukoba rwabo. Je bona nabo ibindi babisangiye n'abandi bose badafite urukoba n'urwabo.
Tuze kuri Theodore Ntunga, wewe ico kibazo ukibona gute? Ni kuki ico kibazo cabaye ndanse cyo gukumira abantu bifatiye kuri ukoba bw'umubiri wabo bagacyozwa bagatukwa bakakitwa amazina yose abaho yuko baca intege?
Urumva ndabwo kubarangiza ndagutsana n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika nkaba niye nkuko mugenje cyo bya bizize. Jeneza yuko igituma abantu benshi basigaye bitwaza ibyo by'imipira cyane cyane kugira ngo batuke abo badatangiye urukoba niyo yuko urukino rusigaye rumeze nka horizon cyane cyane urukino rw'umupira w'amaguru. Abafana rero bakunda imigwi imwe bama bari hamwe bakaririmba indirimbo zibidantisha zimenyekanisha umugwi wabo. Bishitse rero uwo munsi w'inkino ni nacyo gituma usanga bafata nabi umukinnyi badatangiye urukoba kugira ngo bamuce intege zashobore kuba tsinda byoroshe niba nuko ari kumudekuraje. Hanyuma rero nk'uko umugenzi adikineje ayivuze bari bategereje cyane cyane Kennedy avuze ama association ama federation nka CAF UEFA n'izindi zose FIFA kugira ngo bafate ibihano bikomeye cyangwa bashyirahamwe afite iyo mihora ya internet. Ikindi nacyo niba nuko n'abakinnyi nabo nyene byabyifatamwo neza umukinnyi bamututse abakinyi bandi bose bufata uruhara agafata umugambi agaca basuka ubwo ukemura ubugahagarara kuba akarurukiza cyane kerekana yuko ibyo bintu ari ibintu byo gukuramwo byo guhana mu nkino z'umupira w'amaguru kubona ibintu biteye isoni bikeza urubwa abakinnyi mbere n'abarorerezi cyane cyane bitanguye abakinnyi bagafata mu mugongo bene wabo bagasohoka mu gihe batutswe nibaze yuko nayo mashyirahamwe yoca afata ingingo akabituza bikomeye.
Nawe Ephrem kubwanyu iki kibazo mukibona gute?
Nge mbibona mu byiciro bitandukanye, icya mbere nuko muri sport bona ariho hasigaye icyo nakwita ngo ni ubuhungiro, kuko ahandi barakajije ingamba, ntabwo ibyo tubona muri sport ushobora kubikora mu nzego za politike. Icyo gihe bahita bagusaba kuba wakwegura mu ministeri runaka mu gihugu runaka cy'Iburaya cyangwa se mu bafite uruhu rwera. Biragoye cyane ko yakoresha amagambo nk'akoreshwa muri sport, ntibamushyireho igitutu cyangwa se pressure yo kuba yahita yegura muri sport. Rero mbona nanjye ndemeranye na Kennedy ko ariho hasigaye ukudahana, inzego zose zirabirebera kugeza dufatiye nk'urugero rwa hafi nk'ejo bundi umukinnyi umudefenseri wa Valence Diakabi bavuye mu kibuga, ariko babona nibagera nibanga gukomeza gukina umukino baraza kubatera forfe. Urumva nta ngamba zifatika zari zafatwa, nta kipe yari yabitererwa mpaga cyangwa se forfe mu ndimi z'amahanga kugira ngo bibe ibihano bikarishye. Urahebye umutoza w'umubirigi watozaga muri Tanzania Rikai Mayala magambo yavuze ku Banyatanzania, ariko baramukomoreye ubu ngubu yasubiye ku kazi. Nta muntu urabihanirwa mu buryo bufatika, cyane cyane muri sport. Muri politike hari intambwe bateye, hanyuma nabo bakoresha abareberera izo mbuga nkoranyambaga nabo ntacyo barimo bakora. Niba umuntu nka Trump ashobora kugira ibyo akora yavuga kuri Twitter, babona biyo by'abantu bakamukuraho, nta muntu turabona muri sport bavuga ngo yatukanye, kandi barahari abo bafana bamuhane bihanukiriye, abere akarorero abandi, abere abandi urugero, bamuhane mu buryo bugaragara. Nanjye ndumva ikirimo kibikomeza muri sport niho habaye ubuhungiro, niho hatari uguhana, niho hari ukujenjeka muri rusange. Niyo mpamvu ubona iki kibazo cy'irondaruhu ariho kiri gusatira cyane, nubwo no mu zindi nzego bitari byashira, ariko byibuzeho ntabwo abantu bazwi mu buryo bugaragara muri politiki mu nzego zisanzwe za Roni bashobora gukora esha amagambo nkayo tubona muri sport ngo bamwihorere. Icyo gihe ahita atakaza akazi, abantu bahita bamureba, ariko muri sport urabona ko ni ibintu bisanzwe. Uyu mukinnyi wa Adibo wabikoze bakina na Valence, nta kintu cyabaye usibye kumusimbuza gusa, ariko nta bihano byafashwe, nta raporo igaragara yigeze ijya hanze, ntabwo Kadizi yigeze imwamagana. Kandi Valence yaravuze, UEFA yaravuze, muri Espagne baravuze, Valence yidasubira mu kibuga niyo yari kubihanirwa. Eliakim Mangala niwe wabigarukaga aravuga ati ndabizi neza Diakabi ntabwo yari kuva mu kibuga nta kintu cyabaye, yabwiwe ikintu gikomeye, ni mugenzi we aramuzi, umutoza wa Valence amufata mu mugongo. Ariko se abandi bo bireba barimo barabikora hiki? Ikindi muri sport habamo gushyuha, umuntu ashobora gutuka undi, iyo ubonye rero nk'umukinnyi nk'uwo yakuzengereje cyangwa se yagutsinze gutyo, nawe kumwihimuraho ni ukumutesha umutwe. Ariko byose bikagaruka kuri cya kindi ko muri sport batarimo bahantu ubona ibintu byose babifashe minenego.
Baramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika, mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Akabino nga duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uhara bose ngo bitegurwe byongerere bashikire kuri micro mari komenajwe Diane Ninahazwe yakoze Facile Gebehu yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.